Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse mwese nshuti, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Uko kweko ntirushobora gufata ingingo atari yumvikanywe ko n'abantu bane ku neza yuyu bateze kuba bumvikana bose ko ari batanu. Bamaze kugabanuka rero ntibashike na bane. Atabane bashobora gukorana. Ntibategerezwa no gukorana, ntibabishobora, ntibihuye n'amategeko.
Uyo ni Maître Onesime Kabayabaya avuga ku mategeko agenga urwego rw'igihugu rujejwe amatora mu Burundi Seni, kubwiwe avuga ko rudakwije ibyangombwa ngo rukorane muri iki gihe. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirinda dushikiriza amakuru adufitiye. Waramutse neza Thomas.
Waramutse neza Fideli, mwaramutse namwe abateze amatwi Ijwi rya Amerika. Mu Burundi rero nyine nk'uko mubizi, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Seni irasaba ko amatora y'abadepite aba ku itariki ya 26 y'uku kwezi, ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi gutaha, naho ay'abasenateri akaba iminsi 9 nyuma y'aya Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi. Mbere byari biteganijwe ko umukuru w'igihugu agomba gutorwa ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa gatandatu. Kugira ngo rero amatariki Seni isaba abe impamo, hasigaye ko Perezida Nkurunziza abyemeza ku mugaragaro n'iteka. Guverinoma ya Libya ebyiri zirwanira ubutegetsi, guverinoma za Libya ebyiri zirwanira ubutegetsi zaraye zisubukuye imishyikirano muri Maroc. Guverinoma imwe ni inteko ishinga amategeko yayo ikorera mu murwa mukuru Tripoli, indi nayo ni inteko yayo ishinga amategeko yahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Umuryango w'abibumbye ubahuza umaze igihe ugerageza kubumvikanisha kugira ngo bakore guverinoma imwe n'inteko ishinga amategeko imwe, ariko kugeza ubu ntacyo bitanga. Uroni rero yabahaye itariki ya 17 y'uku kwezi ngo babe bumvikanye bashyireho guverinoma n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bose bahuriyemo. Ejo kuwa mbere abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi G7 bari bateraniye mu Budage, nabo bashyizeho igitutu cyabo basaba Abanyalibiya gufata ibyemezo bya politiki bisaba ubutwari. Abo bakubiri b'ibihugu ba G7 barangije inama yabo baburira Uburusiya ko bashobora gukaza ibihano babufatiye nibunanirwa kubahiriza bidasubirwaho amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Ukraine. Amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Perezida Obama yatangaje ko abayobozi ba G7 bose uko bangana bavuga rumwe ko bagomba gukomeza kotsa igitutu Uburusiya kubera uruhare rufite mu ntambara yo muri Ukraine no kwigarurira intara ya Crimea yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Ibihugu bya G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, hakiyongeraho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Uburusiya bwirukanwe muri izo nama umwaka ushize rero kubera biriya birego byo muri Ukraine, ibirego Moscow ihakana. Inama ya G7 yarangiye ejo mu Budage kandi yari yatumiye n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika kugira ngo baganire nyine ku bibazo bya Afrika. Hari Muhammadu Buhari wa Nigeria, Ellen Sirleaf Johnson wa Liberia, Macky Sall wa Senegal, Beji Caid Essebsi wa Tunisia, Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kubirebana n'intambara ya Etat Islamique, Perezida Obama yatangaje ko urugaga igihugu cye kiyoboye rutaragira umurongo uhamye muri urwo rugamba kubera ibintu bitandukanye. Icya mbere ngo ni uko bagitegereje ubushake n'ubushobozi bihagije bwa Iraq bwo kurwana. Ikindi kibazo yavuze gikenewe gukemurwa ni uguhagarika kw'abanyamahanga bakomeza kujya kurwanira Etat Islamique muri Siriya na Iraq. banyura cyane cyane ku mupaka wa Turikiya na Siriya. Minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi waganiriye na Perezida Obama mu Budage ku ruhande rw'inama ya G7 yasabye ko ibihugu by'urwo rugaga rurwanya ita Islamic bifunga n'amayira yose uwo mutwe unyuzamo peteroli ubu maze kwiba, kuko ukuramo amafaranga menshi atuma ukomeza kugira ingufu zo kurwana. Perezida wa Yemen Mansour Hadi uba mu buhungiro muri Arabia Saudite yarayateye utwatsi umugambi wo gushyikirana n'inyeshyamba z'abahuti. Umuryango w'abibumbye uhuza impande zombi watangaje ko iyo mishyikirano izatangira ku itariki ya 14 y'uku kwezi i Geneva mu Buswisi, ni ukuvuga rero ko hasigaye icyumweru kimwe. Perezida wa Yemen avugira kuri televiziyo ya Al Arabiya yo muri Arabia Saudite yasobanuye ariko ko atanga kubonana n'abahuti, ahubwo ngo icyo bagomba kuganiraho ni kimwe rukumbi cyonyine aricyo ugushyira mu bikorwa umwanzuro w'inteko ishinga umwanzuro w'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi usaba abahuti kuva mu bice by'igihugu cya Yemen byose wigaruriye. Umunyamabanga mukuru wa Loni Ban Ki-moon we yasabye impande zombi kuza mu mishyikirano y'i Geneva nta mananiza bashaka cyangwa nta buryarya bazanyemo. Abahuti bafashe umurwa mukuru wa Yemen Sana mu kwezi kwa cyenda gushize. Iri ni ijwi rya Amerika. Ban Ki-moon kandi yaraye agaye cyane Israel kubera abana bicwa muri Palestina bagera kuri 557. Ndabashimiye, turongera mu nshamake.
Urakoze Thomas Makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru yo mu karere. Umukuru w'igihugu ujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni wifuza ko amatora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka yoba igenekerezo rya 2026 zo ku kwezi kwa gatandatu. Ayo umukuru w'igihugu akaba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi, itariki 24 z'ukwezi kw'indwi naho hakaba ay'abakenguza amateka. Ico gikorwa cyo kumvikana ingene amatariki y'amatora mashasha nticitabwe na bamwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko umugwi Seni atabubasha ufise bwo kubatuma ko kubera udakwiye. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Premièrement, la date du 26 juin 2015 est techniquement proposée pour l'élection des députés et des conseils communaux. Deuxièmement, la date du 15 juillet 2015 est suggéré pour la tenue de l'élection présidentielle. Troisièmement et enfin, l'élection des sénateurs est projetée vers le 24 juillet 2015.
Woni Petero Kravenda yicariye arongoye umugwi Seni avuga ko amatariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu hoba amatora yabaje na mama komine, itariki 15 z'ukwezi kw'indwi hakaba amatora y'umukuru w'igihugu, itariki 24 z'ukwezi kw'indwi nyene hagaca haba amatora y'abakenguza amateka. Abaraho bavyumvikanye ko ariko ico gikorwa cyakozwe hari abaserukira ibihugu byabo nimwe mu migambwe yemewe n'ubutegetsi nka Iprona irongowe n'umufaso ni konsiliya nibigira na FNL irongowe na Jacques Bigirimana na n'indi migambwe imwimwe nayo imigambwe isanzwe izwi kwitavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuja mu matora ikanavuga ko itemera ikindi kiringo cha president Nkurunziza n'abanywanyi bayo ubu ari mu mabarabara biyamiriza ko president Nkurunziza yosubira kwitoza. Ntiyari yitavye iyo nama, abarongo iyo migambwe bavuga ko icabatumye batitaba iyo nama ari uko umugwi Seni udafise uburenganzira bwo kubahamagaza kuko ngo niwikwiye. Frederico bamvuga inyumvira icegera cy'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu avuga ku izina yabo batavuga rumwe na leta yambwiye ko Seni idashobora gutuma ko inama nimwe mu gihe abakenyezi badaserukiwe n'abari mu bwoko bw'abatutsi badaserukiwe.
Mu ngingo ya 90 y'ibwirizwa nshingiro Seni igizwe n'abantu abashingane n'abapfasoni batanu, kandi hagwiza kuba harimwo abashingantaye n'abapfasoni, kandi hagwiza kuba harimwo ubwoko bwose. Rero ubu rero hariho babiri bagiye, ni kuvuga hasigaye batatu, hasigaye n'abagabo gusa. Abagabo abo batatu basigaye n'abahutu gusa, ni kuvuga abo bantu iyo nama iyo Seni ntikiriho kuko ibwirizwa nshingiro ntirivuga batatu, rivuga batanu. Bunero batarabasubiriza iyo ntibikiriho kuko ntibikwije amategeko avuga bivugwa mu bwirizwa nshingiro. Nacyo gituma rero igihe udakwiye utariho ntushobora guhamagara abantu ngo mugire icyo muvuganye.
Frederico wamvuga inyumvira asaba ahubwo ko umukuru w'igihugu ariwe yarakwiye gutuma ko abanyepolitike bakarabira hamwe uko ingorane ziri mu gihugu zohava kuko ngo niwe munyepolitike wa mbere. Iyo nama nawo mashira hamwe adarani ivyicaro vya politike yamagaje imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza nibari bayitavye. Aho ni mu gihe izo mpanda rizo zatumye hasabwa ibiganiro kuko zavuze yuko zitemera uko ibikorwa vy'amatora biriko biragenda. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyi nkuru y'ikiranga misi cy'amatora cyarayigishizwe abona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni, mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye yabajije Maître Onesime Kabayabaya umuhinga mu by'amategeko, we avuga ko uwo mugwi utare kuriwe gutunganya inama ngizo muri iki gihe.
Uko kweko ntirushobora gufata ingingo atari yumvikanywe ko n'abantu bane ku neza yoyo batezo kuba bumvikana bose ko ari batanu. Bamaze kugabanuka rero ntibashike na bane, atabane bashobora gukorana, ntibategerezwa no gukorana, ntibabishobora, ntibihuye n'amategeko. Ikibabaje rero nuko nibaba bashaka kubicisha mu ngufu bizoba biranyuranye n'amategeko, bazoba rero ko bakora ibintu buca bitera izindi nduru nk'uko hasanzwe nduru nyinshi zihereye kurenga amategeko.
Ndakubaze mu byo badashobora gukora no gutuma ko inama ntibabiri kuriwe.
Murumva mu mashyirahamwe yariyo yose aba ya leta ari abantu bakora ibyabo, hamaye amategeko agena ingene bashobora gukora, ingene baba bangana kugira bashobore gukora ibitigiri bateza gukwiza. None muri iryo bwirizwa riraba seni rero bavuga yuko kuri abo batanu badashobora gukora badashika bane. Ni ukuvuga badashika bane bagakorana, ibyo baba bariko barakora ntibiba bigihuye n'amategeko, baba bariko bakoresha ibindi bintu. Ubu rero abo batatu ntibashobora gukorana n'abandi, ahubwo icoba niya biseni ikenewe kandi yanakenewe ingene bari barayishyizeho. Hari hakwiye kuronderwa uburyo hakagirwa inama yo kugira hasubire kuboneka seni irimwo abakwiye. Abo bakwiye bategerezwa kuba ibiburiburi bo bari bane, batakwiye bane rero ntibishoboka. Ikibazo cyatuza kubura ko basubira kubaho seni imbere y'amategeko nta seni iriho.
Hari abavuga yuko mu bintu seni idakwije harimwo ubwoko budaserukiwe, hakaba n'ibitsina bidaserukiwe. Ibyo nabyo hari icyo bivuga ko?
Ibyo ndakibivuga ko kuko iyo seni ntiyaje iri mu kirere. Iyo seni kimwe n'ibintu byinshi cyane, ibintu byafatiwe mu masezerano y'Arusha bikaba biri mu ibwirizwa shingiro. Ikibazo cy'ibitsina, ikibazo cy'ubwoko byagiyemo bifite icyo bivako. Ni kubera iki gihugu cyazingamitswe n'amatati, kubera abantu abafata bati bararenganywa bagira bati dukure izi nzitizi zose tubuza amahoro. Twamwe twitwararika yuko ubwoko, twitwarike ko ibitsina ndetse n'ibindi bate bakavuga bati n'amadini y'abandi ibyo byose tubaze barabiraba. Ntihagira abantu basigara bavuga bati twebwe twakuwemo, batwirengagije kandi natwe dufite uburenganzira bwacu. Urumva rero ibibazo biriho byose ntibishoboka ko bokora. Bakoze bazoba babandanije muri bimwe byo gushaka gukura igihugu mu masezerano y'Arusha no kubakura mu ibwirizwa shingiro, kandi ibyo bintu byari byashyizweho kugira bikureho ingorane zimaze iminsi myinshi mu gihugu. Twari twizigiye yuko zohava, none babandanije uko bizohava byica byinshi. Murabona hariko haba ingorane nyinshi zifatiye mu kudakurikiza amategeko. Ndabivuze mu majambo make, iki gihugu turafise ingorane yuko abantu badashaka kubaha amategeko. Nta gihugu kibaho kidafise amategeko, ndetse nta n'umuryango w'abantu batanu babana mu nzu babaho hataba amategeko. None igihugu cubaho gute kitumva amategeko kandi cyane cyane akarenzwa nabo baba bategereza kuyubahiriza. Ibyo rero ntibishoboka. Inzira y'ibyo byose ni ukurondera ko amategeko yo kubahirizwa.
Nabashimiye Maître Onesime.
Wabwo murakoze namwe.
Ibujumbura isoko ya Kinindo irahiye mu gice cyose kidandarizwamo amavuta n'ibifungurwa harimo umuceri. Abajeje umutekano bavuga ko bamaze gutangura amatohoza ngo bamenye icyatumye umuriro wadutse muri iyo soko mu masaha y'ijoro. Abadandaza bahaburiye utwabo bo bemeza yuko bari bamaze igihe baronka yuko iyo soko ishobora guturigwa umwanya wari wo wose. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Diane Nini Nahazwe.
Micheri yonyere
ari ndahamabwira ngo byase kutima ni micheri byo yicere n'ubusa.
Amaganya ni menshi ku badandaza baburi utwabo mu isoko ya Kinindo yarayihiye mu gihande cha dandarizwamo ibiharage imiceri amavuta n'inzoga ico gihande cahiye carimwe amazu akoregwamo ubudandaji arenga ijana muri yo harimwo n'amazu y'uburiro abasanzwe bararira iyo soko bavuga yuko badatahura ahazananye uwo muriro kuko wadutse mu masaha 6 z'ijoro igihatagikorwa na kimwe kiba kiriko kirangurirwa muri iyo soko kandi n'umuyaga nkuba wari wacitse
waro muri yo mwishi natwe twabonye vya akabatu vyo yaho tujyamye ngo vyuka ngo muri ko muri isinziriza ngo kandi inzo ya vesiri kirasha cha turavyuka nyene abantu barakoma induru zirasha hari ya hose zikumazisha baca ba telefona kizina moti kirazima iravomera biranka rero zose zica zirafatwa niza hari ya zirafatwa
igihe twashika muri yo soko ya Kinindo hari hacibonekeza umwotsi w'ibisigarira vy'utuzu twahiye bamwe mu badandaza mamatera bagerageza kuyimura abadandaza imiceri n'ibiharage bo bariko begeranya ibisigarira vy'amabati baraba ko hari uwo kwemera kubibagurira
ko tubati ndiko ndatudandaza ko kandi ayo kono nakuramo na makenye mugaba kugetsa bariko barampa 2020
ikibabaza abadandaza baburi utwabo mu isoko yo mu Kinindo nuko abenshi muri bo ngo bariko bakorera ku madeni basavye inyuma ya isoko nkuri ya Bujumbura hiriye
muri ville nari impanze ntacu ngifise hahiriye ibintu ariko ngeze ngaha nari yungunganye ndagura hanyuma ndubaka umuntu yaragurishije utuntu two munza kugira ngo umuntu aronke icyo umwana ajya aronke ukuntu abaho umuntu araza ari yungunganiriza ngaha arakora ivyo ataho akora numubabaro ntangire
kwagiye mwibarabaraha
abana bacu muravuge kufa nabana twese n'ubukene buri mu Burundi bubora ubu tugiye kuja
ahantu turaharereye ifuvye tuzodandariza kuri iri zuba nyene iri aho umunda buriye ni hagandarira
umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye yamenyesheje ijwi rya Amerika ko matoho zamaze gutangura babona kuyo muriro wo bavuye ku mavuta y'amamesa dandarizwa muri ico gice cahiye ariko abadandaza bemeza ko hari haheze imisi batoye muri iryo soko impapuro zidasinye bita tract zibagabisha zibasaba guhungisha utwabo
ubupapuro bwatakaye hanyuma kuri pave ngahe nyuma aha umva twarabusomye tubisomye hanyuma tifata ko ari nk'igihu hari handitse ko bakebura isoko yo ngaha mu Kinindo na Ruvumera yuko badandaza boshobora gukuraho ibintu byabo ngo ntibaze bahombe nk'uko abandi bahombye mu yandi masoko niko bya byanditse kwa dupapuro duto duto tureture kwarikishije imashini bamwe bamwe twarafashe ibintu turabibitsa mu nyuma tubonye indwi ya mbere yavuye mu ya kabiri nta kibaye ya gatatu ngira turabigarukana kabona nakoreho bicike gura misangana
mugihe abadandaza baburi utwabo mu soko ya Kinindo bafise impungenge yuko batazosubira kuronswa ibibanza vyabo musitaneri wa commune Kinindo Christine Nakanyana arahumuriza
mu bisanzwe bibishitse kwari twariyumviye kuhatunganya ukundi gusha kugira ngo ututuzu twibiti tubukureho kubake mu buryo bwa none twubakisha amatafari kuko n'ubu murabona iyo hataba ikigihome cy'amatafari ubundi isoko iba yarahiye tuzoje inama n'ingingo dusubire tuje hamwe n'iyo komite y'isoko mu gutanga ibibanza dusubire tuje hamwe
ico gice c'isoko ya Kinindo gihe inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura hiri yigatokombera hari mu kwambere k'umwaka w'2013 amasoko yo hagati mu gihugu harimwo igice c'isoko iherereye mu gisagara ca Ngozi nayo nyene yarahiye co kimwe n'isoko yo mu Kayanza ibujumbura Diane Ninahadzwe kubwijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi umwe mu badepite b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi depite Eme Nkurunziza yahunze igihugu agahungira mu Rwanda avuga ko uwo mugambwe wacitsemwe ibice mugenzi wacu Asumutakaboyi yaganiye na depite Eme Nkurunziza
nyuma y'amezi agera kuri abiri mu Burundi hatangiye imyigaragambyo y'abadashyigikiye ko Perezida Petero Nkurunziza yakwiyamamariza manda ya gatatu imyigaragambyo yatumye Abarundi batari bake bahunga igihugu cyabo bamwe baza mu Rwanda abandi bakajya mu bihugu bituranye n'u Burundi kuri ubu mu Rwanda hatangiye guhungira na bamwe mu bayobozi mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda hahungiye umudepite ukomoka mu ishyaka rya CNDD-FDD depite Eme Nkurunziza wari ukuriye komisiyo ya politiki ubutegetsi n'ububanyi n'amahanga mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye ahunga kandi ari umwe mu bagize ishyaka riri ku butegetsi
ubu byagaragara yuko ikibazo cyahavuye gifata intumbero yindi aho kubica ya politiki tubona kiriho gifata intumbero y'amoko ntawo bishyiruhande n'ibintu bigaragara twebwe turi hafi twabibona ko hariho discours hariho imvugo yo gucanisha nk'abantu no mu nzego mbere zikomakomeye yimaze kuzana ibintu nk'ibyo mu nzego z'igisirikare mu nzego z'igipolisi ukabantu barakanye ukabumva abantu bidoga ucubona ko ibintu biriko biraja mu nzira mbi cyane nka jewe rero mvuga nti ibyo sibyo nakurikiye ibyo sibyo narondera ibyo sibyo twifuza gushika ko ucubona ko hageze kukura makarenge ariko iruhande y'ibyo hari niki kibazo kijanye n'aba bakomiseri babiri bari muri seni aho bakinjuriye bakavamwo byaragaragaye yuko hariho intumbero ibyo jewe ndabigize nk'umuntu yari hafi cyane hari intumbero yo kubasubiriza bidaciye amategeko.
Uyu munyapolitiki avuga ko nubwo mu gihugu cye bagenzi be bakwica amategeko perezida kongera akitoriza manda ya gatatu ngo ibi ntibizarangiza ikibazo kiri mu Burundi.
Amakungu abatari bake baramaze kuvuga bagaze kwico kibazo cya manda ya gatatu havuka gufatira ibihano Burundi amafaranga yahoraza gufasha mu gihugu ubu ntakiza ava muri abazungu kandi menshi yaviwabo kumbureje aho bukera hagiye kuvyuka imyigaragambyo y'abakozi nabo ba leta kuvuga amagreve ashobora kuzoshika hehe ntabyo nzi ejo dushobora gusanga abigisha batahembwe abaganga badahembwe kumbureje bishikire mu gisirikare mu gipolisi hazokurikira iki naho rero mvuga nti nukuraba neza twokwizera ko bishobora kuva mu nzira vuba mu gihe ho biganiro nyabiganiro abantu baganira kubikwiye kandi atagucira iruhande.
Depute Aime Nkurunziza wo mu ishyaka rya CNDD-FDD abaye umunyapolitike wa gatatu wo mu nzego wo mu rwego rwo hejuru uhungiye mu Rwanda nyuma ya Ntimagaritse wari Vice Perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga wageze mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ndetse na Vice Perezida wa komisiyo ishinzwe gutegura amatora nawe yaherutse guhungira mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kunkuru yerekeye u Rwanda, inyuma yo gushikiriza icyifuzo mu nama nshingamateka y'u Rwanda basaba kudahindura ibwirizwa shingiro ngo Perezida Paul Kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, umugambwe uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije washikanye icyo cyifuzo muri sentare Kizigenza. Uwo mugambwe uvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bigenewe guhonyanga ingendo ya demokrasi. Ni inkuru dushikirizwa na Eric Bagirububusa.
Ubuyobozi bw'ishyaka riharanira kurengera demokarasi n'ibidukikije Democratic Green Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryabwijwe rya Amerika ko nyuma y'ubusabe bwaryo bwamagana ku itegeko nshinga ryahinduka ngo Perezida Paul Kagame abone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, amabaruwa yabifuza ikinyuranya akarushaho kwiyongera mu nteko ishinga amategeko. Iri shyaka ngo ryahisemo kugana inkiko rivuga ko ibisabwa n'abaturage naho bihuriye n'iby'amategeko ateganya ko amategeko asobanura ko Perezida wa Repubulika ubwo ashobora gutangiza umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga cyangwa se se n'ibyibwirije kuba bitaraciye muri iyo nzira ribifata nk'inyungu za politiki zihabanye n'amahame ya demokarasi. Bwana Frank Habineza, umukuru wa Democratic Green Party, yatubwiye icyo bifuza mu rukiko rw'ikirenga.
Twasabye urukiko rw'ikirenga kugira ngo ruhagarike ibyo bintu birimo gukura kubera ko hari kirazira nyinshi zirimo kwirengagizwa kandi iyo zirengagijwe hari ibibazo zishobora kugira. Icya mbere twasabye urukiko rw'ikirenga gutegeka inteko ishinga amategeko kugira ngo ye kwemeza iyo ko habaho ihinduka y'ingingo y'ijana na rimwe. Icya kabiri gutegeka inteko ishinga amategeko kugira ngo be gukora referendum he kubaho kamarampaka. Ikindi tusaba urukiko rw'ikirenga kwemeza yuko ingingo 193 n'ijana na rimwe zose ari ntayegayezo kubera iyo mpamvu batanga ubusobanuro buhagije kugira kugira umuntu wese wongera kuzivogera.
Ubuyobozi bw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwemeza nta shitiko ubusabe bwa rubanda bifuza ko Perezida Kagame yakomeza kubayobora ubuziraherezo. Hari abategetsi bakuru ku rwego rw'abaminisitiri babwihishe inyuma ariko bushimangira ko ikirego bwatanze kigomba kuzahabwa agaciro.
Twebwe nk'ishyaka ryacu tumenya ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, icyo bita etat de droit. Nuvuga ngo niba igihugu kigendera ku mategeko hari ikintu bita separation de pouvoir. Twe tuvuga ko niba babyemera urukiko rw'ikirenga rwagubikwa rwigenga. Nuvuga ngo twebwe nk'uko tubyemera ko rwigenga rugumye gukora akazi karwo rutadebye igitutu cy'abaminisitiri. Ubwo ni tuzagakora ubwo naruza dusobanurira abanyarwanda niba rwigenga niba rutigenga.
Yaba Democratic Green Party ndetse na PS imbera kuri igice kiyobowe na Maître Bernard Ntaganda yose atavuga rumwe na FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda ahuriza ku kuba ubusabe bw'abadashaka gutandukana na Perezida Kagame budakurikije amategeko. Mu gihe Democratic Green Party bitabaje ubutabera PS imbera kuri yo ntibikozwa. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu cyumweru gishize Maître Bernard Ntaganda yavuze ko we n'abarwanashyaka ba PS imbera kuri mu kugaragaza ko batishimiye guhindura itegeko nshinga badashobora kurota bagana inkiko ahubwo ko baziruha mu mihanda bigaragambye.
Kira cyemezo urukiko rurinda itegeko nshinga rurizemeza ko FPR inzira irimo iboneye urwego rw'amategeko. Ni ukuvuga ngo twe nabo tuzaca mu zira nzira navuga z'amategeko tuzaca mu nzira za politiki ariko ziteganywa n'amategeko. Biracyari ibanga, ntabwo nakubwira ko tuzakora imyigaragambyo muri iyi minsi ariko mumenye ko twebwe dukurikirana ibibera mu bindi bihugu cyane cyane yari ibintu byubaka ibyabaye muri Burkina Faso mwarabibonye ibyabaye muri Senegal banga mudurai wadi wabibonye ibyabaye muri Congo mwarabibonye ibiri kuba mu Burundi muri kubibona nta Rwanda abanyarwanda tuzasigara inyuma
uretse n'abaturage basanzwe abanyamadini batamenyerewe mu bikorwa bya politiki nabo barangije kugaragaza aho bahagaze ku guhindura itegeko nshinga Jean Sibomana numuvugizi w'itororo ry'abapantekote mu Rwanda ubwo aherutse mu ngoro y'inteko ishinga amategeko we n'abagenzi we bari bazanye ubusabe bw'abakristo bagera kuri miliyoni ebyiri
nge ubwanje aho nageze hose mu bikorwa byacu by'itorero bajyaga basaba yuko iyo ngingo rwose yahinduka bakantuma bati uzatubwirire inteko ishinga amategeko kugira ngo bazicare bijye yuko iyo ngingo yahinduka ubwo ni ubutumwa rero mbazariye
ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko igihe urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwatanga umurongo utari kure y'ibyifuzo by'abadashaka gutandukana na Perezida Kagame rizakomeza mu nkiko zo hejuru nka East African Court of Justice birasa n'ibitazorufatiye ku busabe bw'abifuza ko itegeko nshinga ryahinduka Perezida Kagame akaguma ku butegetsi babarirwa muri za miliyoni mu gihe abatabishaka bakiri yang ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u Rwanda rugendera himaze iminsi igibwaho impaka ivuga ko utoroye gutegeka u Rwanda yamamaza inshuro ebyiri gusa manda imwe ku myaka irindwi Eric Bagira Ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali
Juti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ya mari imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru bya bigize aya makuru
Fideli ndagushimiye mu Burundi komisiyo y'igihugu y'amatora CENI yaraye isabye ko amatora y'abadepite yaba ku itariki ya 26 y'uku kwezi ayo umukuru w'igihugu akaba ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi gutaha naho ay'abasenateri akaba ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa karindwi ibyo rero bishigaje ko Perezida Pierre Nkurunziza abyemeza Burundi Guverinoma za Libya ebyiri zirwanira ubutegetsi zaraye zisubukuye imishyikirano muri Maroc onu yabahaye itariki ya 17 y'uku kwezi ngo babe bumvikanye ejo kuwa mbere abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi G7 bari bateraniye mu Budage nabo bashyizeho igitutu cyabo babwira abanyalibya ko bakwiye gufata ibyemezo bya politiki bisaba ubutwari Abakuru ba G7 barangije inama yabo baburira Uburusiya ko bashobora gukaza ibihano babufatiye nibunanirwa kubahiriza bidasubirwaho amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Ukraine yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Perezida Obama yatangaje ko abayobozi ba G7 bose uko bangana bavuga rumwe ko bagomba gukomeza kotsa igitutu Uburusiya kubera uruhare rufite mu ntambara yo muri Ukraine no kwigarurira intara ya Crimea yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Kubirebana n'intambara ya Etat Islamique, Perezida Obama yatangaje ko urugaga igihugu cye kiyoboye rutararangiza umurongo uhamye wo muri urwo rugamba kubera ko bagitegereje ubushake n'ubushobozi bihagije bya Iraq byo kurwana. Ikindi kibazo Perezida Obama yavuze gikenewe gukemurwa no guhagarika ko abanyamahanga bakomeza kujya kurwandira Etat Islamique muri Syria na Iraq. Naho Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi waganiriye na Perezida Obama mu Budage ku ruhande rw'inama ya G7 yasabye ko ibihugu by'urugaga rurwanya Etat Islamique bihagarika n'inzira zose Etat Islamique inyuzamo petroli yibye. Ndabashimiye.
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri saha twari twabateguriye bigaruka iyaha. Mwakoze kudutega amatwi ukanye ibiganiro byacu irabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
urakoze nawe Etienne nkuko rero mubizi ubu ni wa mwanya w'ikiganiro giha jambo abantu banyu radio ijwi rya America uyu munsi twatumiye abatumire babiri hariho Deo Hakizimana mwiriwe neza Deo
mwiriwe
murakomeye
ndakomeye neza n'ukuri
muri he muri iki gihe turana mahoro
n'ibyiza
Deo Hakizimana ni umunyapolitiki yigeze kuba umukandida matora y'umukuru w'igihugu mu 2010 turi kumwe kandi n'umushya nahe Jean Marie Ngendahayo yabaye umushikanganje ajejwe imigendanire y'Uburundi n'amakungu yarabaye umushikanganje ajejwe intwari yo hagati araba kandi n'umushikanganje ajejwe gutangaza amakuru muri beneza Jean Marie Ngendahayo
n'umuneza afungurije n'atacane n'ubwo atubira cyane
muri beneza mwese uyu munsi rero turafise ibintu bihambaye cyane rwose tugiye kuyaga n'abashinga ntahe umushinga ntahe Deo Hakizimana asanzwe arongoye ishyirahamwe Siride arafise urwandiko aheje gushikiriza urwandiko rushira habona intambwe zokorwa kugira ngo amahoro asubire atsimbatare mu Burundi umushinga ntahe Deo Hakizimana imbere yuko tuja ku ngingo imwe imwe nashaka mutwibutse majambo make cyane rwose ikamukanya gatoyi ibiri muri urwo rwandiko mwashikirije
oya urwo rwandiko surundi n'urwandiko rujanye n'umugambi mazi n'isi myinshi ya myaka myinshi ngora byo kuvuga yuko ingorane zo mu Burundi zose inyishu yazo n'ibiganiro bene byo babwirizwa kujamwo kugira ngo batorere inyishu bibabangamiye batarenze guca mu ntambara hanyuma rero mugabo muri iyi minsi kuganira n'ibintu bikomeye cyane kuko nta yindi nyishu mbona iriho ishobora kutuzanira gahengwe turabye ibitugize mu minsi nk'ibyo muheje kuvuga byo mu kibitoki bazindutse gusaka abantu batatu kandi bakaza bisubiriza jewe rero muri iyi minsi na icyo nakoze narandikiye abo dusanze nzwe twandikiranira mugabo kandi n'ibintu nari maze gushikiriza abategetsi batari bake ndababwira nti muranakumbura turi mu byagiregere kandi uretse n'aya mayegeregere agize iminsi burya uwari kuheza Burundi mu kwezi kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu urabona yuko amezi yandamukiza na rusama atazo amezi yoroshe kwera ibyo mwese muzi rero navuga nti byose bizoca mu biganiro ubu rero harimo ingorane zibiri nshasha zitari bwabo nikeneza gusumba ya mbere nuko mbona n'amakungu adufasha arabigora bimwe bimwe ntibabyumvikanamwo ngira ngo murumve bibera hariya mu nama nkuru y'umutekano ya ONU New York murandunga ibihugu bigize iyo nama uko ari 15 ntibabibona kumwe hariho ibihugu bibiri bivuga bati twe tubona ibi namwe mubona ukundi hanyuma bigace bagura gufata ingingo kuko bimwe mu bivyo bihugu rutura ntushobora gufata ingingo bitemeye icyo kibazo cy'uko amakungu atumvikana kiri amaze kugaragarira ngaho oye ku rubuga mu Burundi twarumvise yuko mu minsi iheze abanyepolitike bari bahurikiye mu migambwe 17 bandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU bavuga bati yuko umuhuza ONU yabarungikiye batakimwizeye hanyuma bagaca bashaka ngo barungike ubundi ibyo nabyo bigaca byibutse iyindi ingorane ya kabiri yuko abarundi nabo nyine ubwabo batabibona cyo kimwe mu ncamake murazi hari imigwi ibiri ishamiranye hariho leta abari ku butegetsi hakaba n'abagwanya leta batavuga rumwe opposition nicyo ngomba kuvuga ariko rero murazi hashobora kuba hariho ni mugwi wa gatatu ushobora kuba urimo abantu batari bake benshi bavuga bati twebwe uretse ko ntidushyigikiye ibyo leta ivuga ntidushyigikiye ibyo abagwanya leta bavuga duhe dushyigikiye yuko igihugu cyo garuka mu mahoro
nkuko muvyumva mushinga ntahe Deo Hakizimana ibyo biganiro nibisa n'ibitazokoroha abarundi
ibizokora
baramaze kugira ibiganiro akatari gake mushinga ntahe Deo Hakizimana
urabona yuko bagomba gutana mu mitwe iyo imeze gucyo rero kenshi na kenshi urarindira kugira aho bose bavuga bati bwa buni nta utsinda wareka tuganire noneho ni bene mugabo umwe mu gifaransa bita ko ni conflit fratricide usanga uvukana n'ubundi bicana mwisho gihe nta utsina nta utsindwa
ego me
biba bisigaye nuko babumvikanisha
mushira nta he Jean Marie ngenda hayo abarundi baragize ibiganiro baragiye arusha ibiganiro byamaze gihe kirekire ibiganiro mushira nta Deo ariko ravuga ni ibiganiro mushora kubona ko byoca bikemura ibibazo abarundi bafise canke ni vya bindi vyo gutora umuti wa kanya gatoyi hari kindi kintu mubona mwebwe cokorwa hagati y'abanyapolitiki bo babarundi hari havuga ngo bakwiye kuvugisha ukuri bakaganira eka bakabwirana ukuri ikintu mubona cokorwa niki ivyo biganiro vyo byonyene umushyana Deo ariko arasaba ko byoba bidashaka gukemura ingwane zikomeye tumaze kubona zamaze agarutse mu Burundi
yuko ari biganiro ikoma komere byaramaze kuwa kandi bizanye bikaba byabaye bishingiye ku mategeko twese tuzi hanyuma n'ibyo bizanye by'ibindi bikaba byarabyaye amasezerano twese tuzi ayo masezerano akaba nayo nyine yarabyaye ibiza shingiro twatoye twese tuzi urumva rero hari abashobora kugira bati neza tuganira iki ku by'ukuri ukuganira nta kibi kirimo kandi ubuganira ni byiza birakama ariko abarundi cyane cyane kuvaho intwaro ya cami ihaviriye ingeso n'imbere y'ubushinjantahe iranduranye n'imizi n'intwaro y'igisoga abantu bamenyereye kutwagwa n'inguvu ibyo rero nibyo byononya cyane ibiganiro abarundi bajyamo biramenyereye kuganira kubera yuko iyo bimenyereye kuganira biramenya yuko uronka icyo utanga kugira ngo uronke nawe icyo ugumana bakurikiye muri icyo gihe rero ubu niyo ngorane dufishe abari ku butegetsi ntibihweje neza kuva amabizane yatangura nta kanzi bunya babigera bemera kurekura uretse no kutarekura ahubwo baranagira amakosa akomeye kubera yuko mubwira ngo batuze abajya kugira imyerekano bakoresha ibyuma byica abari muri opozisiyo tubita gutyo abari niko baragwanya ubutegetsi nabo nyine bagashimikira cyane kuko bifuza yuko umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero atokwitoza mu bugingo bwa gatatu ibyo rero kuri bo bikaba ntarandurwa ibyo rero nibyo rero nimbira yuko tudashobora kugira ngo tubashyire hamwe ngo babiganire bizogorana kugira ngo bashobore ngo babiganire na cya gatatu ni uko uwubaganiriza uwubafasha kuganira aba afise inguvu zibiri inguvu z'ijambo by'ukuri n'inguvu z'igitsure kubera yuko utabashinze ko igitsure abarundi ntibagamburuka naho ngeze
ayo majambo ushikirije twarabonye igihe bariko baraganira yarusha hariho umushyantahe w'ijunja afise ijambo kandi afise n'igitsure uwo nawe akaba ari nyakwigendera Nelson Mandela nico benshi bavuga ko icyo gituma ibyo biganiro mu Burundi byashobotse umushyantahe Deo Hakizimana umushyantahe Jean Marie Ngendahayo aravuze ibibazo bihambaye cyane rwose byereke ibyo biganiro akaba avuze ko impande zose muri iki gihe ata n'uruhande na rumwe rushaka kurekura icyo kibazo ntumona ko gishobora kuba intambamye mushyana Deo
yewe ndabyumvise ibyo mugenzi wanjye Jean Marie avuze kandi bimwe bimwe ndabyemera ariko rero nagomba kwibutsa yuko naho bimeze gutyo naho tuvuga yuko bose bashamirenye kandi atawugomba kurekura oya ahubwo nimurabe ibyo bamwe bamwagize iminsi bavuga ejo wundi gihe nasomye numvise no maradiyo bavuga yuko mu begereye umukuru w'igihugu bavuga yuko ibijyanye na manda yiwe ya gatatu yuko kitari kibazo cy'ikinyegezo yuko bashobora kukiganira hanyuma narumvise kandi yuko naho bavuze ngo umuhuza babarungikiye ntibamwemeye mugabo nkumva yuko impande zose uno munsi zemera kuzoganira yego niko kuganiriza abantu hanyuma ukaba udafite igitsure ubatera mu gihe ibyo bemeye batobikurikiza nabyo bintu nibyo ariko naho nyine ntitwibagire yuko urazi icyo gihugu abarundi benshi barimwo barababaye baratumiye ku mutima baravuga bati reka turabe ikintu twokora kugira ngo twituhagateka jewe muri iminsi ndi Geneve iyo ndiko ndahura n'abantu bakamaze bati mbewe wowe turazikuru mu rundi kare niyo wahora urabona yuko tumara maro urabona yuko dukwiye kwiyambika gashambara rero mu ncha makina gomba kubabwira yuko mu muri ibi biganiro jewe ndiko ndavuga mbanza guhera ku vyo barundi bonye nibiyemere gira ndabibutsa itariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu 2009 igitega umukuru w'igihugu yaragiye gusozera ibikorwa byari maze iminsi imyaka ibiri bibabo mu ntara z'igihugu nibyo bikorwa byari byerekeye ngo ibyo bita ibiganiro biha barundi jambo muri ibyo biganiro abarundi baravuze ibintu byinshi kugeraho rero ku munsi wa nyuma imbere y'umukuru w'igihugu twese na jenarimu wo icyo gihe narimo mugwiye ugenzura ibyo biganiro tuvuga tuti kuva uno munsi abarundi bakwiye kwiyemeza yuko igihe cyose hazoshika ikintu kibabangamiye ntihagire uzosubira gufata ikigwanisho ntihagire uwazokwirukana ngo ahuye ntihagire uwazopfunga nibazoje mu biganiro baranavuga yuko ku mwaka kutashe yuko hazokwama haba inama nkuru rukokoma ihuza abo abaserukira abandi ku nzego zinyuranye kugira ngo arabahe ibyo biganiro biha barundi jambo bigeze kugira ngo ntihagire uzosubira inyuma abarundi bari bagiye yuko uwo mugambi wazanywe na ONU kandi watwaye amafaranga menshi miliyoni 30 z'amadolari bavuga bati tugomba kuramye mu bundi bigenda hanyuma ibyigwa dukuyemo tuzobikoreshe mu bindi bihugu aha abantu bibagira babona abasoda bacu bagina muri za Somalia na Chad na hani muri za Sudan Haiti na handi naho byavuye bavuze bati abarundi barafise ikintu bariko basumbya abandi cyane cyane muri ako karere k'iwacu uko bwanje rero ingwara ubudufise nuko abarundi bataramenyera guha gaciro ibyo bamaze gushikako kumwe bavuga bati ufise ikirezi nta myako cera ico cyonyine tucumvikana ko tukamenye ko hari ibintu byo byagenze neza turakwiye
ariko hari nabaja kure mu shyana hedeho Hakizimana hari nabaja kure mu shyana Jean Marie Ngendahayo hariho nabaja kure bakavuga ko abarundi bakwiye guhindura ukuntu biyumvira mu cyongereza baravuga neza cyane gose bakavuga ngo paradigm shift ukuntu warawo wibaza ibintu ugahindura ukiyumvira ukuntu gushasha hanyuma bakavuga kandi ko umuntu wese ari impande zose uruhande rumwe rukwiye kwishira mu kibanza cy'urundi ruhande kugira ngo barabe nk'uko mwabivuze aho ivyo boheba nuko n'ukuntu borekura mu shingana he Jean Marie Ngendahayo ivyo bintu mubivuga kwiki
ibyo bivyo ababebe zitumenyereye kino zita kuganira no zita kuharira ku bintu kugira ngo tumenye icyo tushobora kugira ngo tubone n'icyo dushobora kugira ngo turekure tumenyereye gutsinda cyangwa gutsindwa ibyo nibyo bitugora cyane muri icyo gihe ariko icyo bashaka kugaruka ko ni uko nimba dufite izi ngorane turimo ubu ni uko cyane cyane ubutegetsi ari bwo bunanya cyane muri ibi bintu hajya ubutegeka niyo atanga hajya ubutegeka niwo arekura kuba yuko niwo afishe niwo atwara niwo arinda kuba akarorero abandi mu kugira impuhwe no mu kugira ingumbu z'umutima zo kugira ngo arekure nibuke tubashobora gutanga uburorero bwinshi ariko bifatira kugera ku karorero kamwe tuzi twese kandi gakomeye umwaka bateye ku kibuga cy'umwami umwanditsi wa kane yaragiye aravuga ameze kugenda ati yewe kishobora gushyira kandi gutwara igihugu abarundi bamwese ko bashobora kubabuka bakantera ku kibindi aho o si kuvuga yuko yanshya igihugu si kuvuga yuko atinye yari arigiye si kuvuga yuko adashatse kuguma ku butegetsi cyangwa adashobora kuguma ko ariko abayumvishe icyo abarundi bagomye agikunda cyangwa atakikunda icyo rero ni ikintu gikomeye nimbira yuko abategetsi dufise uno munsi bari bakwiye gushyira ku muzirikanyi mu gihe rero batabishyize ku muzirikanyi jewe nshize mu politisiye mwabivuyemo jewe ndiko ndahanura kubera ko ndi narabibonye naciye mu byinshi nababwira yuko
ingora n'igifishe n'ukuri yuko tugiye kujya mu ngwano ikomeye cyane kubera yuko twese bigomba tumere nk'imbwa ziko zirwanira igufa.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Nk'uko mwabivuze, mu gihe abantu bariko baraganira hariho abashira imbere gutsinda, abandi nabo bagashira imbere haraba gutsinda no gutsindwa, hakaba gutsinda impari zose zigatsinda. Icyo ni cyo kibazo rero abantu bose boshira imbere. Nashaka mushiga ntahe Deho Hakizimana, ubona hoko guki kugira ngo iyo mirwi yose ija kuganira ntigende ivuga ngo ndatsinda uwundi namuneshe, eka ngo kugira iyo mirwi yose itsinde byogenda gute? Hoko guki abarundi botangura guhindura gute ivyumviro vyabo?
Hariho
ko muri iki gihe Uburundi buriko buratsindwa bwose, mu gihe hari abantu
bagomba bwiza kubahura, bwiza kuba ari umuntu bien sûr wijunja n'ijambo nk'uko mwama mubivuga, mugabo kandi akaba umuntu afise uburyo n'ishyaka ry'ukumviriza impande zose atahengamye, kuko iyo uhengamye mu biganiro biba bipfuye. Ikindi cya kabiri, hari icyo bita agenda cache, hidden agendas nk'uko bavuga mu Cyongereza, bya bindi bahishanya. Hari abantu bajya mu biganiro bakabandanya bakurikiza wa mugani w'ikirundi, jewe nanka cyane umwe bavuga ngo umurunda guhisha kwa kwanga nawe ukamuhisha kubiyizi. Iyo uwo mugani nk'uwo oye turakwiye kurandurana n'imizi muri ibi bihe tugezemo, abantu bakavugira simvugeze ngo bavugire hejuru, umugabo umuntu avuze akavuga ibintu bitumbereye kandi adahisha. Hariho n'ikindi, iyo ugomba gufasha abantu ubwirizwa kumvira wowe safisi ijambo, ugira ibiganiro ntaganira n'uwo yikundiye umubereye sympathique, oya uganira n'uwo wese ubona afise uruhara mu biriko biraba mu gihugu muri icyo gihe, ukaba realiste ukamenya yuko kuri tera udashobora kuhahindura uko wishakiye. Ibiriko biragora arusha akora yarusha ni Yesu, kubera arusha ibyo akora imeze nabi cyanke abantu bashaka kuyonona. Nuko hariho ibyo Abarundi batemeye gushyira hejuru nk'igihe bayinegosi agenda cyabyibuka, nayize kunze na kumi ndundi mwe muja kuganira yarusha mugiye gusinya amasezerano, abariko baragwana ku rubuga ntimwabashyizemo ntibazosinya, none ya mahoro azoza muzoyakura hehe mudashyizemo abariko baragwana? Mwarabonye yuko ingwano zica zibana ya gushika mu 2008 aho FNL yaje ubwa mbere, ariko iyo ubwa mbere bumvikana bati uwo muntu wese agwana mu Burundi tumukunda tutamukunda nimumuzane tuganira avuga ibyo akanyuma nitwasinye amasezerano tuyasinye bose barimo. Rero n'ikindi cya nyuma jeno kongera ko nuko
usozere mu kanya gato muze muri mu munota umwe
ugomba kuko kugira ibiganiro ibyo Jamara avuze ati utwara ni usanga afise uruhara runini, ya nibyo kuko ndo afise ibyo atanga kandi waramutse igihugu muri iki gihe. Rero abaserukira umugambwe CNDD-FDD bamenye icyo gihugu barakiramutswa, nibo babwirizwa kugira intambwe nini gusumba abandi, sivuze yuko n'abandi batabwiza kugira iyo ntambwe, ariko rero nibo babwirizwa kubanza.
Mushana Jean Maringe Dahayo ikibazo Deho Hakizimana avuze ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ko avuga ko mu gihe abarundi bari koraganira batabwizanya ukuri eka batavuga imvo nyakuri zigituma baguma bananye ku ngingo bafashe, ico ntigishora kuba ari ntambamye ikomeye. Ariko ari
ahantu twamaze kwishamaza kandi tubizi aba abantu babyanira ubutwara ntabwo ari abamarayika, ntabwo ari abakoreza b'Imana, ni abantu baba bashaka gutwara kubera yuko bafishe n'inzira yo gutwara. Muri icyo gihe rero ntibitangaza yuko babesha, ntibitangaza yuko batwaza igitugu. Mu gihe rero bimeze gutyo, nicyo gituma muri demokarasi utishinga amategeko murinda kwishyuza mukaraba bakinzima mukagendera kwa. Mu gihe rero bagezanya ikiganiro hagati y'abarundi ari abategeka ari abatwara cyangwa abatwagwa, ikindi cya mbere abo barundi bose barinda kwemera bakemeranya na bose, mbega tugiye kuganira twishyuza amategeko ayahe? Bamaze kuyamenya bakasuzuma bakayumvikana, icyo abajya bari kwa bafasha ku shikako bazobabwira niye ntahe n'ibundi n'akajagari kuva kera rindi si burundi gusa ni hose iyo uhamagaye ubikira urubanza ubuhanura ubumwemereye yuko ari we agutorera inyishu wewe icyo ukora ubanza ukavuga ikiri ku mutima wawe ikikubabaje icyo ushaka gushikako hanyuma uwundi nawe nyine akavuga icyiwe hanyuma nawe uwundi akabona gushinga intahe ariko iyo myaje igikomeye nuko ayishinga ku mategeko mwese mwumvikanye ingorane dufise ubu ni iyihe kandi iroroshye kumva ni uko abadutwara ubugu bashaka gufuta icyerekeye amasezerano y'Arusha ayo masezerano y'Arusha ari muri constitution ari n'itegeko shingiro ry'igihugu
ariko kuri icyo kibazo mushyiranahe Jean Marie Ngendahayo kuri icyo kibazo murazi ko abantu batacumvikana ko cyane rwose icyo kibazo cha constitution ni ingingo zo muri constitution murazi ko benshi batazivuga ko cyo kimwe ikahariho n'abahinga banonosoye ibwirizwa shingiro usanga bavuga bafata ingingo eka bashikiriza ivyimuyo bitandukanye n'ivyo muri ko murashikiriza ariko nagomba reka nibutse
ego ariko ufatiye niko nako nakubwira kubantu bagerageza kudufasha abarundi bo mu makungu yose ari mu karere k'iwacu ari muri Afurika ari n'ahandi hose bose bashyika kuri icyumviro kimwe cyo kutubwira yuko tuyira gusomera ibyiza shingiro ikomoka ku nzego twakuye muri Arusha nk'uko twagishinzwe
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
tubirutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri aka kanya turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Pascal mwiriwe neza
wiriwe
urakomeye uri hehe
ego ndakomeye cyane ndi mu Bujumbura
urafise ikibazo unyarutse mu kanya gato
ikibazo nuko ndabisamiye hafi ntigeze numva icyo mwatanguriye ku mugona agomba guterera
nyarutse
cyo agomba guterera nuko iyi leta ku bintu mbonaje igira ndabitahura neza kuko urabye nk'uyu mu president mu myaka 10 amaze ndi ndiko ndaha ibintu yagize saru kubaka nk'amastade atana ku Petit Monde twiteguri nuko bari gushira ibintu by'iterambere imbere pana gushira nk'ibintu ego ni gorora imitsi birakenewe bagakena umupira bya bikira mbwo si simbona ko byari ibintu byari bikenewe atari
ego me icimbiro ni icimbiro urafite kindi cyimviro
kandi noterera nuko kubona aje kwiyongera iyo yindi myaka kugira bakwiza 15 naho imyaka 10 tuhaje nta kintu bakoze gishemeye kuryo yo kwiyongera atari ugugire kakagwika abantu bakeya gusa kugire babashe bakora ibibi
nta mutegetse muri leta ukwishura ico kibazo dufise ariko abamushigike baravuga ibintu byinshi ashobora ko yararanguye ico ni kibazo tushobora kuzoshikiriza twatumiye abantu cyane cyane bo muri leta bashobora kugira ico bakivuze ko sinzi ko abashinga ntari turi kumwe hari ico buvuga kuri ico kibazo Deo Hakizimana
ayo imyaka muri imyaka 10 tumaze ntawo vuga yuko byose byabaye bibi aho yo bari ko arahuguza n'ukuri kandi iyo niyo umuntu tamukunda haragira igihe ukavuga uti iyiye yarabikoze ndabyemenda bishimye mugabo hariho nibindi atakoze nabye ukabivuga ukabigaya ukabandanya ni washaka ugashimantara mugabo ntushobora kuvuga yuko byose byirabura kandi hariho byiza byabaye ibyo rero nkuko bivuze cyeko naserukira leta umurimo wanjye si ukubidondagura ariko ngegeje ngaha nkavuga nti byose ntibyirabura hariho byiza byabaye ariko rero ikiboneka nuko tugeze habi uno munsi tugeze habi mu gihe twese ikibazo cy'ubutungane kitubangamiye Jamari hari cyaje kuvuga mu kanya yibutsa ibyahora biba kuri mwambutsa avuga ati jewe sinari nzi yuko abarundi bonteye none ko bateye ku kirimba ntegerezwa kubyihweza ntibakinyizeye acya arikurira meza mugabo rero icyo kigwa ngira ngo icyo kiduha ndagifata n'ibindi yavuze bijyanye nuko iyo wahamagaye umuntu ngo akumvikanishe n'uwundi umuhuza iyo ugize umuhuza wemera yuko ibyo zagushika kubyemera nje ntavuga nta nibutse ikintu abarundi bibagiye kandi ngira ngo nico yituma umengo tugira tugwe mu manga nuko ibyo bita sentare kera mbere baravuga bati hejuru ya Sebarundi hari sentare Sebarundi yari umwami mugabo bashinga ntaye bakiye urubanza yabwirizwa kugwemera gucyo oye kandi yaragubahiriza ubu rero ubutunge by'ubutungane byarayangangira nico ituma tuta n'abantu batacubahana hanyuma hakaca hajya n'ibintu by'uku ndavuze ibintu by'ukubahana sinzi ko no bamvuye ngiye horusuje buze ni jaraho mpanibazanije ka hari ikintu kisa nivumwe umenga igihugu cyacu carose iyo vumwe naryo ni kirundi cyo kirundi kirazwi iyo uri kwivumwe utume ngo igihe kimwe n'ukwanza uhagarara ukiyumvita mbega none igihe bamvumye kubera
iryo vumwe mushiga ntahe deo nibaza ko atari hari igihambaye nuko nkuko twabivuze kare abarundi botangura bagahindura ukuntu biyumvira abanyapolitiki baciye ubwenge ni benshi eka uburundi birashoboka ariko reka turafite n'undi muntu wanyu radio ijwi ya Amerika Taylor mwiriwe neza
mahoro
murafite ikibazo munyarutse
Je na kisha kugirisho nhere ya dabo ndi bujumbura mu Burundi hamwe karite cy'ibitoke.
Yego.
Je na shakwa abarundi muri kameka abona abantu batazi kuvuga gishikuri na gatoya. Numuntu aguhamagara ataguhamagaye. Halo?
Yego bandanya turakumva.
Nabantu batigira kuvuga gishikuri aguhamagaye ntabaguhamagaye akora mu gishikuri gatanwa nakuramukije umutima wose ukuntu meze rero. Ibintu bya constitution rasha kuvuga kwiki. Bona ko byose bose batanwa bihuriza ko umwe akavuga biri undi akavuga ibindi bibaye intumbero ziwe je nashaka gupropose iki ava yuko imbere yuko mbaze ikibazo nashaka yuko abize amategeko yose umuntu atanwa gihuriza ko n'uwo nabo bantu batore umurwi mvamakunga abantu banonose ibintu by'amategeko bizi igizwa shingiro hamwe iyo igizwa shingiro bashire ku meza barisome basubire bagire batange intumbero izo iryo bwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha amabaho umuco abarundi kuko babihaye abarundi ngo babivuge umuhisa kwega yikwegerako naho bo bihagiyewe naje ntegeza kwikwegerako n'abatura abantu basatu ntutwanje cyo nashaka kuvuga ikibazo ndaza kubaza mu nyuma
ego reka tu tangwe ku mushya naje Jean-Marie ndahayo ishuri cyo kibazo kivuga ko abarundi batabwizanya ukuri reka bashaka kwegerako akabavuze ko hakwiye umurwi w'abantu bo hanze bo kwiga nk'ibwirizwa shingiro kugira ngo ibyo bwirizwa shingiro ntirisigurwe mu buryo butandukanye n'abarundi ubwabo
neza kubyerekeye iby'uwo wo mu cyito kavuze biroroshe cyane kubera yuko si abamenyesheye amategeko mu karere k'iwacu sabo muri Afurika nzima sabo muri Iburaya hazima sabo muri Amerika sabo muri Nashingi bose barameze kuyonosha kandi baravuze icyo babyumvira ko baravuze yuko ibirwa shingiro ubisomye ukabisoma neza ukongera ukihweza amasezerano y'i Arusha byose birerekana yuko umukuru w'igihugu witwa Petero Nkurunziza adafishe uburenganzira n'ukwitoza ya gatatu yikurikirana
ariko hariho mushyanae Jean Marie Ndahayo hariho umu professeur Rwankara yanonosoye ibwirizwa shingiro atavuga cyo kimwe namwe kuri iyo jambo
abona barundi singa ariko kuvuga barundi kuko barundi twabyumvikanye ko tucyumvikana ko agati ari nacyo gituma gusaba bo hanze ngo babidufashe kugira ngo ikomeze gafite ubwenge harabagiranga niya nawe cyangwa bagurusha bayivuga ukundi ariyo niyo kwize zituma tuvuga iri mu barundi hagati yacu nicyo gituma nahinga kubigarukako rero mvuga nti